Iyi ni Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3, mu Burundi ni kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri umunsi wa gatanu itariki 30 z'uku kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2017. Dusamiranira i Washington DC, muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Uyu ni umwanya waca kiganiro muri Isanga, kiganiro cy'Ijwi rya Amerika mukurikirana kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Ikiganiro giha karyo ababijejwe mu karere na cyane cyane mu Burundi n'u Rwanda, bakagira icyo bashikirije abatwumviriza, namwe mukaronkera akaryo ko kubaza ibibazo cyangwa gutanga intererano. Nk'uko bisanzwe ikiganiro ni cyanyu, ibyiyumviro cyangwa ibibazo byanyu ni intangere kugira duce irya nino ku byo tuganira ko. Abifuza kugira icyo bashikirije cyangwa baterereye, muje kutwandikira kuri Facebook yacu muduhe na telefone zanyu. Abamaze kuzitanga turabashimiye, cyangwa mutange ibyumviro mutwandikire kuri WhatsApp 2 ubusa 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramwo ni 2 ubusa 2 4 4 1 9 9 3 1. Ikiganiro ni muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Turabararitse mwese mutwumviriza. Uburundi bwatanguje ihiganwa ryo guhitamwo umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge kurusha abandi mu mwaka wa 2009. Kuva ico gihe gushika ubu, abigeme batanu baramaze gutorerwa uwo mwanya. Abo bigeme bagomwa ku bwiza bwabo ndetse no ku migambi y'iterambere baba bifuza kugeza ku banyagihugu. Mbega hari icyo bamariye Uburundi biciye muri iyo migambi? Ni mu kiganiro muri Isanga cyo kuri wa gatanu. Umutumire dufise ni Ange Bernice Ingabire, ni Miss Burundi canke umwigeme mwiza kurusha abandi yatoye muri uyu mwaka, akaba akiri mu kiringo gushika iki gihe. Murahawe ikazi rero nk'uko bisanzwe, turungikire telefone zanyu nk'uko twabibabwiye, mugire icyo mushikirije. Turi kumwe na Ange Bernice Ingabire kuri telefone. Ange Bernice, turabaramukije?
Namugije cyane.
Yego me, murakoze kubona mwafashe akanya kugira muganire n'Ijwi rya Amerika.
Yego murakoze.
Yego me, nkuko mubyumvise turiko tuvugana kuri iki kuri uyu mwanya wa uwo twita Miss Burundi canke umwigeme yabaye mwiza kurusha abandi muri uyu mwaka wa 2017 murambabarira gushika umwaka wa 2017. Aje Bernice, Miss Burundi umuntu yo kwiyumvira ko ari umuntu akomeye yiberaho akamamara kubw'ubwiza bwiwe, ni naco mu byo bamutorera baraba. Ni kinyamukuru mushinzwe gukora?
Okay, murakoze cyane. Icyo nyamukuru tuba dushinzwe gukora, nk'uko mubivuze, umuntu atorwa kubera baba baravye ahanini ego iz'ubwiza barabiraba, muga bararaba n'ubwenge, niko novuga, baragusaba yuko ushikiriza umugambi, hama uwo mugambi bivanye n'ukungene wawusiguye, bivanye n'ukungene wishura ibibazo, bagahitamo rero uwa utorwa. Hama umwaka narate biteka n'Imana ndi gushobora gutorwa. Hama icyo umuntu aba ashinzwe nka Miss Burundi ahanini, umara umwaka wose uriko ukora kuri uwo mugambi watorewe, kuri uwo mugambi wawe uba wiyemeje gukora, kandi hambavu yawe ugakora ugashigikira, novuga ugaserukira cyane ugaruka mu mahuriro aba hari mu makonferensi ibikorwa byose bidanye gwaruko cyangwa byerekeye abakobwa n'abakenyezi utegeza kuri mu bihagarariye hama ikindi nacho nyamukuru nacho bone mu ntabashinzwe n'ukuje guserukira igihugu cyo mu makungu mu marushanwa atandukanye cyangwa amahuriro nyene umva abari nko kuja kugurisha igihugu cyawe kuja kwerekana igihugu cyawe ubwiza bwacu kuja kugiserukira kukivugira ahatandukanye yego hanini nivyo
yego meno nivyo byose uvuze ko bisaba uburyo mukoresha mu gukuraya
uburyo dukoresha jewe novuga ko twebwe ntitworohewe gose kuko nkuko mwari mwabivuze bigitangura amahiganwa atangwa mu 2009 muga kuva 2012 gushika 2016 ntizigeze biba vyahagaze kubera ko hari habayeho ingorane kandi novuga ko twe twatowe mu gihe igihugu cyariko kirava mu gihe atari ciza ntivyatworoheye gose ko turonka abantu badushigikira twe rero uburyo dukoresha turadodora atandukanye tukabashikiriza imigambi yacu hama hari ababyumva bakadushigikira abandi nabo bakatubwira ati muzagaruka hanyuma ubu ntibimeze neza abandi nabo ugasanga ntabitahura ntibabona akamaro ko mu minsi mu gihugu urumva turwana n'ibyo hanini yego
egome abantu ntibabitahura kumbure hari n'abatabimenya n'ico gituma twatunganije kiganiro kugira tumenye Miss Burundi niki Miss Burundi atorerwa iki Miss Burundi amaririki igihugu aba yatoreweho mu bikogwa mwavuze ko muzokora igihe mugitorwa mwavuze ko muzokwigisha abakenyezi kujya barapimisha imbanyi zabo hakirikare kugira abana bibungenze bakurikiranywe hakirikare ico kiri mu byo mwari mwiyemeje ico gikogwa mukigijeje
ego nkuko mwemubivuze mu byo nari niyemeje ahanini umugambi wanjye wari ugushigikira abana bavukana ubumuga hama nabo babanjagwa n'indwara zitandukanye usanga kubera ko zitaba zamenye nk'ibintu zivugwa baca usanga bamugaye hakiri iminsi hama muri uwo mugambi nyine harimo nkuko mubivuze kwigisha ku bakenyezi ku ntibyo kurabisa imbanyi no kwigisha abakobwa nka je kuko nk'umwaka uheze bari batoye igitigiri kinini cyane giteye ubwoba cy'2200 y'abakobwa biga mu mashuri mato mato batwaye inda basi muri abo bari bafite munsi y'imyaka 18 hama kandi benshi kuko maze kuja ko tumaze kuyaga usanga bishika kukutamenya usanga bahenzwe n'abadandaza usanga bahenzwe n'abigisha babo bakabijamwo batabizi ugasanga barahuye n'izo ngorane bagasaba heba amashure kandi ni kimwe nokwita ni facteur de risque kuri izo ngorane z'ubumuga utusanga ko kubera yagiye yaba yibungenze atarakwiza imyaka acavyara umwana atameze neza ikindi naco ugasanga kubera bari ruguru ahantu atari amavuriro abavyeyi ntibaja kurabisa imbanyi akagenda kwibaruka ategereza arabisha batazi nk'ibintu umwana ameze hama agasanga yagize ingorane ama complication umwana agatavuka ameze nabi ico gikorwa rero aho nuba ndakigereje nkuko nabwiye nti vyari vyoroshe gose uwo mwaka wose turiko turagwana turaba yuko twoshobora kubitanguza ubu novuga yuko turiko turategura ku buryo twobitangura muko kwezi ubu abanyeshuri bagiye mu mavakansi hama ndiko naregereye amashirahamwe nka FINWAP asanzwe akorera mu ntine za reproduction na nivu vya sexualite mo kugira dushobore gukora nico gikorwa hamwe n'ayandi ma ONG ndiko ndegera ngo dushobore gukorana hama nizera ariko ndabitangura muko kwezi mu mpera z'ukwezi kwinzwi kugiye gutangura
ego ariko amatwi asumira umenga ikiringo cyanyu kiriko kirangirana n'ukwezi kuza itariki 22 sivyo
ego nivu
none ko mufise ama projet muzokora kandi kiringo cyanyu kigira giheze murabandanya gukora naho muba mutakiri muri urwo rwego rwa Miss Burundi
ego abantu kenshi abantu batabitahurira babona umenga Miss Burundi ni je to umwaka hama aca bihe babandanye mu buzima nasanzwemo jeno vuga ati n'umugambi nari natuye nari namutuye kuko nsanzwe ndi nyeshuri mu gihe atashe ubuvuzi nari natuye umugambi nzoshobora kubandanya no hanyuma atazi wari umugambi ntoye je to yambaye Miss Burundi hama rero nkuko nabwiye nkuko bitatworoheye bwa mbere twamaze umwaka wose turiko turagerageza gukora turiko turagerageza gushyira mu ngiro imigambi twari twiyemeje naho ntaza nk'iri Miss Burundi nibaze ko nzobikora kandi nkatumira ahubwo n'uziba yansubiriye kuzoza ngo tugakorana kugira nawe abone nubwo ati atangure nawe ni aje mu bikorwa kandi ndamufashe ngira nawe ne gutera intambwe mu kuko ugitangwa n'ibavyoroshye na gato.
Yego, uvuze ko wiga mu mashuri ya kaminuza ukurikirana n'ivyubuganga, ko dusanzwe tuzi yuko amashuri ya kaminuza asaba umwanya munini kuba uriko witaha ivyigwa, ubikorana gute n'ivyo bya Miss Burundi?
Ego, n'ubundi ntibyoroshe na gato, ntibyoroshe kuko bisaba yuko umuntu yitanga gose muga byose bisabishaka. Iyo umuntu afite ishaka ukabuzi n'ukungene upanga umwanya wawe usanga byakunze.
Ego, me waravuze yuko mu byugiye ukorugiye gukoranya ibitigiri by'abakenyezi bakwiye kwitabwaho gusumba abandi, ibyo bitigiri wasanze bingana gute?
Bon, ibitigiri mu gihugu cyose novuga yuko ntoranda bironka, kuko urumva jewe sinzokorana n'abakenyezi bose mugahanini ugwaruka aba usanga baja mu novuga no kwitaba adolescent bakiri mu runganwe Rwanda, nibo twona yagaduhuza, nibo banakeneta n'igisho gose ubu uyu. Hama ndiko ndakorana n'amashuri kugira abampa amanombro yabo, hama tukukumva nje tuzokorana mu gihe bazabari mu buruhuko n'amasesesion atandukanye basanzwe bakorera sur place nk'abascout, abaguide, hamwe n'indi mihari itandukanye. Igitigiri nyacu sindakironka, mugangira mu minsi isanzwe ndagifite.
Egome, Radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro ni muri Sanga. Nkuko musanzwe mubizi, ku munsi wa gatandatu twagihariye abakenyezi Miss Burundi. Ku munsi wa gatanu murambabarira twagihariye abakenyezi, dufise Miss Burundi aracari umwigeme w'imyaka 22 ariko n'umukenyezi wejo. Burundi bwiteze ko ibitari bike. Abifuza kutugira icyo bashikirije, imirongo iruguruye, tugira tutangure kwakira umunywanyi wa mbere. Mubaze Miss Burundi kibazo cyose mwifuza kumubaza kubijyanye n'ibikorwa asanzwe ari karakora. Turafise Daniel kuri telefone. Daniel, mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Ego, me Miss Burundi mumufitiye ikibazo cyahe?
Ego, ndaramukije Bernice.
Ego, ndaramukije Nanje.
Hanyuma nagira se n'umutera intege kuri iyo migambi, iyo migambi numvise afise. Hanyuma nagira se n'umubaza, numvise yavuze imigambi myinshi iri ankuru, kandi bisa n'uko ariko ararangiza ikiringo cyiza cy'umunsi. None niyihe migambi yotubwira ati uwo narawukoze wararangutse waraheze? Migambi yose yatubwiye mengo iracabandanye irahera. Hanyuma ikindi kibazo nagira namubaze, ikibazo kivuga kiti none kubwiza, ubwiza n'imigambi mengo ni ibintu bibiri bitandukanye, bimworohera gute yishyize yuko ari yabaye uwa mbere mu bwiza no mu gupresana iyo migambi abona imushobokera? Nikihe nakakamo yotera umumisi azomusubirira kugira ngo imigambi agarukirije mu nzira azoshobore kuyirangura neza? Ibibazo byanjye ni ibyo, murakoze.
Egome, murakoze. Dusabe Miss Bernice yandika ibyo bibazo, ariko twakire kandi na Samantha kuri telefone. Samantha, amahoro?
Namahoro. Ndamukije umutumire.
Egome, arakumva, mumubaze.
Nagira mbaze mu migambi yoba yarafise niyi hamaze gukora mu gihe amaze kuba yaratowe?
Ego,
abona yuko imigambi yose azoshyira mu kiringo azoba afise niki bikura abona yoshira imbere mu gufasha abajene bo mu Burundi?
Ego, nivyo gusa?
Nibyo byanjye nivyo.
Ego, me Bernice, reka Ange Bernice Ingabire mwishure Daniel na Samantha.
Ego, Daniel kibazo cya mbere mbadize numva gisa n'icya Samantha cya mbere. Ku byo nabamaze gukora novuga ati byararangutse mu byo niyemeje, nk'uko nari nababwiye umugambi wanjye wo gushigikira abana bavukana ubumuga. Hama muri ivyo ahanini kwari kubafasha novuga kubasabira ati mwebwe baronke ama soins de santé abakenewe, hamwe rero no kugira sensibilisation pour le changement de mentalité, novuga guhimiriza kugira abantu bahindura ukuntu babona abana bagendana ubumuga, ukuntu twese tubabona ukamenya nta kibanza bagira. hama rero mu byo nwa maze usano uvuga ati izo nari koze bon sinovuga ko byaheze kuko anini umuntu atora umugambi kuko ababona yuko ari umugambi uje gukuraho ingorane ntihasanzwe hama iyo ngorane nacyahari mu gihugu kandi n'ibintu nuvuga ati bigikenerewe apana na jeje nyene n'abandi bose bazakifatanya nanje uvuga dushobore gutorera umuti ico kibazo hama ivyo maze gukora rero nkuko nabwiye uheruka muri projet yanje ndamaze kugendera amacentre ane mu gihugu gatandukanye Makamba igitega nino ibujumbura amacentre abiri hama twarakoranye mu bintu byo guhimiriza cyane hama ikindi nacyo nuba narakoze nagize partenariat na n'ishami yitwa Réseau Défense des Handicapés ni programme yitwa Q Active Food ni ku bana bavukana ubugaru sinzi ko abantu ngira n'abantu bavukanye amaguru ameze nk'ari abanye ukuntu akuze atavuwe atakorera wa muntu atavura ntabashobora gutambuka hama muri icyo gikorwa naho nyine turakorana cyane rwose ku bana baza baravugwa iyo bagize amadefense turajana hama nimba hari icyo ushobora guterera ubu twakuduko ubu nayo ko nkora cyane ku guterera ku guhimiza kugira kwanza abantu babimenye ko iyo ndwara ihari ivugwa kandi igakira hamwe rero n'ugushobora gufasha ku babyeyi kubasabira imfashanyo yuko bararonka aga novuga déplacement uko baza bariyunguruza kuko ni traitement isaba yuko uzuraza kundwi zitatu urumva hari ababyisanga nta buryo bafise bo hagati mu gihugu ntibashoboye kuza baraza hama ikindi nacyo mwize nyine byo guhimiriza kubwira abantu bahinduka ukuntu babona abana bagendana uwo muga ku minsi mikuru tuba dufise nka Noweli Pasika ubunani turaorganiza ibintu by'ama evenement tugasangira n'abo bana tugatumira abana bo mu gisagara batandukanye bakaza kubwira baboneye ko abo bana ari abana nk'abandi abo bana ari abana bashoboye kuvuza ingoma ari abana bashoboye gukina ari abana bameze nkatwe bitwetse atari pas que bafise ubumuga badasubira kumera nk'abandi hama kuri Noweli twaragize evenement n'abana bo mu ibarabara bagendana ubumuga hamwe n'abana bo kuri Prince Regent hama Pasika nawe twagiranye n'abana bo mu ibarabara n'abana bo muri centre imwe twagiye ku mucanga kuryoherwa nabo tugatumira n'abandi bana bakaza tugahamagara n'abaririmbyi batandukanye bakaza tukaryoherwa hamwe no mu kwezi kw'icenda tuzogira ikindi gitaramo nk'ico nyene izi ni izintu uvuga ko namaze gushika ku ubu uyu
ego me Daniel yanakubajije ati ubwiza n'imigambi bijana gute
ego hama n'ubundi hari umugani aravuga ati abakobwa beza kenshi usanga ari babandi badafite ubwenge nkuko bari bavuga muga rero navuga ati ubwiza n'imigambi bijana gute bijana muko udata navuga ati udashobora ngo kwa ndi mwiza cyangwa ngo ya ahubwo kwerekana yuko nawe uri mwiza urashobora gukora ikintu gishobora kugira akamaro igihugu urashoboye gufasha urundi rwaruka gutera imbere nago nyine hama yambajije ngo izindi mpanuro noho uzo nkurikira kugira na washobora gushika ku migambi yiwiwe impanuro numwe ahanini ni uko atovuga ati kubera nta rusa bashigikira mu buryo bw'amahera cyane cyane kuko oya nakore mwize bikafise nakoresha umwanya w'uwashoye mwishaka ibindi bizaza mu nyuma hama uwiruka yari yabajije impanuro notanga kwa jeune twebwe abajeune n'abarundi dufite ingorane y'uko tubona umenga ikintu cyose tugikora dufise amahera ubona umenga abonye naka avuga yaburyaye ni kubera atunze ni kubera yizaha ni kubera yizaha muga byose bisaba yuko uba ufise novuga une vision ufise aho ushaka gushika ukaba ufise n'icyo ushaka gukora hama ugatangura ifo juste yuko umuntu yubahuka kubahuka ukavuga ati n'umunsi ndashatse gukora iki hama ndagiye twebwe ndi bukari kugiye tukije minisi ubundi hari abantu babona umenga turabye n'uko ngene mu Burundi imico yacu imeze akaranga babona umenga umukobwa agiye muri vyo nyi aca yerura ataja mu bindi bintu kandi ari ahubwo novuga platforme nziza kugira ni mufite umugambi akajyo keza kuko kugira ni mufite umugambi ushobore kudandaza ushobore kuwushikana kure hama ugire n'akamaro igihugu cawe
yego mereka twakira abandi babiri Ale na Igete Ale uratwumva
yego ndabumva cyane
yego munyarutse
ego nago bandamu ndamutse Ange Bernice ndiye ndamukeza ku rugo rwa rakora ego akaretse kanje ni karakare cyane nini ano kuko Ange Bernice bwa mbere yo mu misi asa ngo wa misi bwa mbere batse mu Burundi bakoze ibikorwa bigaragara kandi biboneka cyane nage ndamaze vya projet yiwe yavuze ko azofasha abana bamerewe nabi na cyane cyane abantu bagendana n'ubumuga kandi yamaze kubikora kandi araboneka cyane nagenda mu waze bwa mbere n'isindi kwa nyumba
arakumva
ego ndakumva cyane
ego onisonise ego washize imbere programme y'ugufasha abantu bagendana ingwara y'ubugaru eka mbere yose n'uburyo ndi bazana abandi bana bagendana ubumuga ubugendana kandi wiga igisata cy'ubuvuzi muri iyi minsi heze umuntu ariko ararondera uburyo gusubirira hariho uwigemeye yari yatuye mu gisagara cya Bujumbura hanyuma kubera araba nabi araba bimwe bita umunori ni ukuvuga ko
yaimirazi
hanyuma urumva abantu bose baramututse baramutwagura bishika naho umukobwa atanga imihoho kandi n'abantu bakora organiza Miss Burundi ntacyo bakoze kugira nabo nyine bamuremeshe kugira ve mu mbega wewe umwigemeye ko yanze ku rubuga rwawe rwa Facebook ati jewe ndatanze imihoho kubera jewe nsanzwe ndikimuga kumbure ndekera abantu babona neza wewe ku bwawe uko washyize imbere umugambi wo gufasha abantu bagenda ubuga zogenda gutwe ko utamushyigikiye muremeshe mbega ibintu nk'ibi ubona ko ari ibintu byiza wewe wabifashe gute nk'umuntu wabaye Miss kandi ushyigikira abantu bagendana ubumuga ubaye umuco byo mpimbara cyane na cyane cyane ko ari ibintu bibabaca urakoze cyane Ange Bernice
ego mereka twakire igete nawe igete ego me turiko tuvuga mu kirundi urakomeye
ego ndakomeye ubwa mbere kaza cyanje nashaka kubaza ko abamisi bon cyambere baradufitiye akamaro kuko baradufasha mu gihe uwo mwigeme akoze ico yemeze kuko nibaza ko n'imbere yo kubatora baba batanze ico bashaka gufasha mu gihugu cyane mu gihugu cacu bakanamenyesha uburundi bwijanye n'ibyo baba ariko barakora bagafa nko Ange Bernice agafasha abana b'imfuzi nizeruka kugira kuri plage twarabibonye yagize igikorwa cyiza nibaza ko ari ibintu byiza cyane hama ubwa kabiri nashaka kubaza rega ni kweri ki minsi yose bagira abamisi wonje ababyibusha wowe nta biteke nta bintu byiza bakora mu gihugu canke naco nabo mwobafasha kugira ngo nabo mubatere intege
urahejeje
ego murakoze
ego me Miss Burundi Ange Bernice Ngabire mwishure ya Renai Gete
ego kukibazo arabadije ego mu miseze hari umwe mu bari bitoje yavuyemo kubera ko bavuze ngo arabimirazi hama kugenda mwishure jewe na jewe kuganje narabaye cyane kubona ama ukumwe n'abantu bagiye bamuvuze nivyo rimwe rimwe biradufasha yuko umuntu akuvuga kuko bitabigutuma wikosora ugashika kwindi ntambwe mugaho haragiye mu novuga akantu gatuma bamushira hasi gose hama jewe sikubwo yuko ntamushigikiye nk'uko mwariko murabivuga naramwandikiye personnellement ndamubwira amaze kumva yuko ashaka kuvamo ndamubwira ati twese twabaye kritike ati je n'umuntu wa mbere yabaye kritike ati jamwe kubera ko jewe hari ukuntu sinzi ko mwamubyibuka hari ukuntu nagiye mwa peu apres umunsi badute sino njogera amafoto telefone yanjye ndayizimijama ndabimenya mu nyuma ndamwa apres hama nabaye kritike gose muga ntibyambujije kubandanya kubera ko navuga ati nzi ko nshaka gushika kuri iki abantu bazokwama bavuga ntibazombuza gushika aho nshaka gushika ndabimusigurira byose muga abantu turatandukanye ntidufata ibintu kumwe nibaze yuko yoba yabonye umenga abantu bamaze kumuvuga uko wowe ntibashobora kubandanya nagerageje kumutera intege uko bishoboka muga rero yasanze bamaze kumusubiriza ntibyari kuba bigishoboka kasubiramo muga jewe namubwiye ati ahubwo wari ukwiye kubandanya ugatuvuga ati nze mpa guhagararira abandi bakobwa bose bameze nka jewe bagitinya kuza mu bantu batinya yuko abantu bavuga ngo kwa ngo uko bameze muga nizera yuko bitazosa bica bimutse intege naho yavuyemo mu miso hundi ngira azonka kandi kajye ko gushobora gushika ku vyari yarashaka gushika ko hama ku vyo yigeze yaravuze navyo amahiganwa yose abafite amakita yabo bavuga ati dukeneye abantu bameze canke ukuntu nuko muga navuga ko mu minsi ubundi ivyo batabira bacare gose bon abavyibushe sinzi abo yashatse kuvuga ivyo ngira bibaza ahanini organisation
abavyibushe urabazi n'abantu bafise amagara bavyibushe urabibona
ego muga nashaka kumubwira yuko nita batanje uwa kabiri yari yatoba abantu bose bavuze ngo arabyibushe mba ntiyarabyibushe cyane muga no mbwira yuko amuravye abona yuko batatoye atonze gose nk'uko babivuga urumva n'ubyibushe ntiyo kwitinya gose cyane canke ngira mu minsi izazoza ivyo babyibushe navyo ego
ego me urakoze mu mumibonano wagize warabonanye n'umukuru w'igihugu nibaza ntihenze nti mu kwezi kwa kane canke wonkosora uyu mwaka mwavuganye iki
ego twa umukuru w'igihugu yatwakiriye hari mu kwezi kwa kane nyine ama ibyo twavuganye ahanini twe twamusabye umubonano kugira tuje kumushikiriza imigambi yacu kandi tumusabe n'impanuro nka se barundi kuvyo kwikorwa dusanzwe turimo ama yaratwakiriye neza no kuri yaduha impanuro aratubwira ukungene dukwiye kwifata nk'abakobwa barundi kazi uko ubu imico yacu igumye ituka gose hamana natubwiye ko dukwiye gukora ubu tukiri urwaruka ubunye atanguranye n'isitarage utagira umuryango ngo utangure kwiyumvira kuronderera umwana hama kandi twiyemeye ko dushoboye kuko nimba igihugu kinini naka carabikoze nimba naka yarakoze ikinika gashika nawe urabishoboye kuko urafite ubwenge imana yaguhaye kandi wasoma ukabwiye gukora ama nikina turahimye kudushigikira mu migambi yacu turarindiriye tubize ko azadushigikira
ntacyo ntacarabaha gushika ubu
oya
yego mbe ni ukubandanya mudodora kumbure n'abakeneye imfashanyo kuri we ni benshi abana muri kumwe murunganywe na cyane cyane dusa aho twasanze Burundi hari abana batari bake imisore cyanke inkumi bagiye mu bikorwa bitandukanye byo guhungabanya umutekano mu bihe bihitiye abo hari icyo muvugana hari imibonano mugirana ibyo mubikora gute
novuga yuko akajya twaronse ko guhura n'urwaruka rutandukanye bitandukanye hari igitega igihe haba ihuriro ku rwego rw'igihugu cyose ry'urwaruka hama nabo twoba twaravuganye abo twavuganye hari haje ahanini muga abaserukira abandi kuko twari urwaruka 200 gusa hama ku bo twavuganye warabona ko ari abantu bashaka nabone gusubira guha novuga ishusho ry'igihugu cyacu bashaka gusubira gukora bashaka gusubira gushyira igihugu cyacu ahantu heza bashaka kwiyungunganya bagira akamaro igihugu ibyo onye abishyire kure
yego me hari muri abo bana nyine muri iyo misore n'inkumi hari abashwiragiye mu bihugu bibanyi hari icyumviro mufise cyo gusimbirayo kugira mubwire icyo mufashije ari uguhanura cyangwa gutera intege mu gihe banasanzwe bari mu bihe bitagoye
ubu novuga yuko ubu ngira sinari bwa byumvire gose muga nibaza yuko dukoranye n'urwaruka ruri hariya n'aba bari ino ngira twobitegura mu minsi itatu tukaja kubaraba
yego murakoze turafise Fulgence ku murongo wa telefone Fulgence muratwumva
yego
me tubasabe mubaze umutumire
yego
mi jambo ni gwawe
Jena cha kubaza ubuka kumwe na ubuka kazi ndio sasa tunakubikoka sana ubuka kazi zinyi.
Mhm. Nicho gusa.
Yego
me Bernice Ange Bernice Ngabire ubwiza bw'umuntu buhagaze ku mubiri canke buhagaze ku bikogo.
Bon.
Ni kibazo kigoye kwishura.
Uko no mwishura ubwiza bw'umuntu buhagaze n'ubundi ku bikorwa kuko hayi umwe wese ari ngaha ku isi kubera ko imana yamuye mu mubiri itamariye iyi asigaye habayeho n'ihindukana ritoya niyo washengera abaze kwibuka ku bikorwa wakoze ntibaze kwibuka ngo kubera ko ngo wari mwiza canke ngo wasukuye nicyo gitumye tumira abantu kugwiza ibikorwa hakwiyumvira ko ubwiza bwawe ari bwo buri muri cyane yego
turafise kae na Jean Claude kuri telefone Jean Claude muratwumva
ndumva neza cyane
ego me mubaze Miss Burundi
none ma ngeni kongoboka Jean Claude meneye mu gihugu cy'u Rwanda yewe abaza Miss Burundi kweki mu Burundi hajya haravuga umutekano muke nka Miss kuri igihugu ubona aradusobanurira mpamvu igihugu tuba twumva kirimo ibintu intambara zidashira
ugomba Miss Burundi aba ari we bigusobanurira
burya bwa Miss y'igihugu abakomeye
ego me nicyo kibazo gusufise
hari n'ibindi
bandanye
nta kindi kintu namubaza alo
ego me turakumva
kini kintu namubaza no kuki atajaza mu Rwanda ngo tumubone mu isi y'u Burundi ngaze nk'ikigara koresha ibitaramo akaguma mu Burundi gusa.
Mhm. Arabumva ikindi?
Ikindi namubaza. Hello?
Eh gome.
Ikindi nawe namubaza mu isi y'u Burundi. Kuki ntabwo tujya dukunda kumubona mu bitaramo. Kuki ahera mu Burundi ni ukubera iki atajaza no mu Rwanda?
Icyo wari uheje ukibaza?
Urahejeje? Turi ku murongo ngo tuvugane nawe.
Arakumva, baza tuca tumuha akanya kwishyura.
Ubwo ikindi namubaza.
Ego.
Urya nka minsi w'igihugu ni umuntu uba ukomeye kandi akenshi n'amabanga y'igihugu aba yazi.
Mhm.
Ubwo ngubwo nawe nagira ngo dusobanure ibibazo tuba bufite no ku gihugu cyacu.
Mhm.
Nawe ababibona akanyagwa kubisubiza akatubwira impamvu ndabashaka kwishyura igihugu cy'u Rwanda.
Egome, urakoze. Reka tumusabe kwishure Miss Burundi hari ibya politike mu nzi by'u Burundi.
Je nkuko nabariye ibyo njejwe nababwiye ngo sinzi ko babyumvise.
Ngira ntiyabyumvise, ngira dufatiye kure.
Ego, nanavuze ko ahanini twebwe ibyo tujejwe ari gukora umugambi twatwiyemeje gushyigikira ugaruka mu byo baba basanzwe ari hamwe no guserukira igihugu mu bitandukanye. Ibya politiki ntabwo twinjiramo. Hama ibyo yaravuze naho ni umutumira yuko nk'uko ari hafi yoza nko mu minsi izayo itegura kuja ino akaraba yuko ibyo bivugwa atari byo bihari, yuko ubunye igihugu kiriko kiriyubaka hameze neza cyane. Kiko kiratawa n'ingenzi gose n'ubu mise byari habaye ibintu byitwa Bujumbura Peace Run yari evenement ya East Africa, hari haje abantu batandukanye bava muri East Africa bose baratangaye kuko babonye ko ibyo bivugwa atari byo bihari. Umva ndamutumiriye gose rero karibu aza arabe yuko igihugu ubundi ari igihugu cyiza, ubunye hari umutekano. Ego,
nagutumira no gutemberera u Rwanda, hari ibyo ufise mu migambi yawe?
Ego, yari yambajije ibyo gutemberera mu Rwanda. Nari kuba naje mu kwezi kwa gatanu, hariho ihiganwa rya Miss Africa Continent yari kuba nayo kwitabira mugaba yaryunguruje megabizoba mu kwezi k'umunani nk'iheze. Nibaze ko mu kwezi k'umunani izobanje ngaho yaza mbona sino ntayindi ukaza nayo bwa nk'uko kuza mu Rwanda vike nuga niga isoko ry'ubuvuzi ku navuga gutembera rwose nk'ibyari byoroshye mu iminsi muga ubu n'isobanye baza ko vuba ndaza mu Rwanda.
Gome, hariho na Ndereri Imana yifuza kukubaza. Ndereri Imana, muratwumva? Ego, mituwasawe mubaze, baza.
Gambere na shaka munda mugire kumutumire.
Arabu umva.
Ego, ndabara mukije.
Ego, je, daki nguna huku watu fisa mumisi huyo.
Subiramu, ahanuri harui. Daki
nguru kaku watu fisa mumisi huyo.
Ego.
Ariko nagomba ndamusabe ato rageregeza mu kuvuga yerekana tuga konda kuvuga mu rundi rurimi. Kandi natwe tukaba tuvuga ikirundi, tuba dushaka kugira tumwumve neza avuga ikirundi.
Egome,
kugira dusobanukirwe imigambo n'imigambi yiwe.
Egome, ikindi kibazo?
Kandi kabazo ni kumukeza gusa ninyi kuba yaraye atahukanye icyo kibanza. Imana imuca imbere abandaye.
Ni kibanza yatahukanye mu mwaka uheze azari imbere no kurangiza uyu mwanya. Ariko urakoze Ndereri Imana. Egome, Ange Bernice basabye kuvuga mu Kirundi, ariko ntibaze yuko mugerageza mukavuga mu Kirundi. Naje ndiko ndabumviriza Kirundi cyanyu, nibaze ko abantu badukurikirana bakumva neza mu byo mwari mwishinze, mwari mwavuze yuko muzo harimo guserukira Burundi mu yandi mahanga. Nibihe bihugu mumaze kujyamo?
Nibaza ko ngerageza nk'uko mwari mwabivuze, nuko gusa hari usanga kaduciyemo kubera ko usanga tuza kugisansi umwanya n'uwundi. Hama jewe novuga ibyo nari kujamo byose barabyunguruje, hari ibyo ariko mu kwezi kwa kane, ubizamo ku kwezi kwa kwindwi,
ivyo ni navyo vya kwa mu Rwanda navyo bizaba mu kwitwa umunani muga ivyo baba byanje bibiri wa mbere yarase mu Burundi na Afrika Sud muri mu kigana gitwa Miss Erita Global hamwe itaba takabi nawe yamaze guseka mu Burundi mu gihugu cha Benin aho yarage mu yindi kigana gitwa Miss Ayad
Ego me uvuze ko ufite ibyaba bibiri umuntu cyo bibaza ati Miss Burundi arafise ibiro arafise ubutegetsi akorera he bimeze gute
ego batoye kumwaka kumwaka batora umuntu hamwe n'aba bamukira babiri hama twese n'ubwo ko dufite ibiro muga aho isha hamwe bisanzwe bitora abamisi ikorera no gwepo ari umuntu adukeneye ashobora kudutora ego
mutondayo buri munsi mufise imisi mutondayo
oya ntidutondayo kwera umva usanga abanyeshure udukeneye aca kuri bo hama nabo akatubwira ari nk'ama conference canke amahuriro tujamo
ego me turafise Gilbert na Evariste kuri telefone Gilbert muratwumva
ego ndabumva
muri he mwifuza gushikiriza iki
ndi kandi mutendere nashaka kuba amisha makuru ba bici ya America hamwe no Miss Burundi Ange Bernis
yegara kumva
ego none kibazo nashaka kumubaza mbega mu byari yemeje yuba yarabishikaje yuba yarabishikije yari yemeje guserukira cyane cyane ugwaruka cyane cyane abigeme mbega cyo kintu yaragishitse kuko none nga kwabo n'umuntu azaba gakemu kugu nta nubu bazi nta nubu bamenye ariko uvuga duki ibyo biyemeje n'abazo barabishitsa kuko babyemeje kuko ahandi umenga kinga bibiri bucumbura gusa mugabo avuza ati Miss Burundi uvuga ngo yigiye serukira igihugu cyose ubwo umenga serukira abanyabucumbura bonye tukamusaba yuko ibyo babemeye bazo barabishitsa
ego me turafise urakoze turafise na Evariste kuri telefone Evariste muratwumva
umva cyane murakoze
yego me mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro cyanyu
eh nagira amanda baramutse kubera ko nubwa mbere ndafatije kuri radio ijwi rya Amerika
natwe turaguhaye ikaze
eh nkaba ndamukino Ange Bernice umisi w'u Burundi
yego
eh nagira ndamubaze tumenyereye keshi y'abamisi bo mu bindi bihugu keshi ibintu baba basezanye kubazageraho ugasanga nyine babikoze muri kunyumva
yego turakumva bandanye
nagira ngo baze nk'umu misi w'u Burundi tumenyereye kenshi wa misi bafasha abana batishoboye mu Burundi hari abantu benshi babuze akazi b'abajene hari ibintu byinshi bagomba gushikiriza baba barasezeranye bagomba kubigeza kubisoza ku murongo agira ndamubaze nk'ikintu kizima yaba amaze gukorera Burundi kuva bamutora cyaba ari giki atubwire nk'ikintu aba yamaze kugeza ku Burundi kuva yagira kujya mu minsi
ego nta kindi ufise
icyo kibazo nari mfite murakoze
ego mituba tusabe Ange Bernice Ingabire Miss Burundi ariho iki gihe yishure Gilbert na Evariste
ego n'utsinga abagize ibazo rimwe kuvyo babagize zena ni imeje ni sinagira gice gukora ibindi nabyo hari bitashobotse kubera ingwane z'ibyo nababwiye muga ubu biro byose cyane ko umuntu umenye icyo akora ndazi ko abantu benshi dukoresha Facebook nabatumirira ko uraba page yanjye yitwa Miss Burundi 2016 organize ingabire kuko ibikorwa byose nakoze kuva ntabwo gushika n'isaha hama barabe yuko ibyo niyemeje niba narabikoze cyangwa narabikoze
gomehe ibijyanye nabo mu ntara zo hagati mu gihugu ngo utaratemberera
ama ibyo yavuze byabo mu ntara yo hagati mu gihugu no mubwira yuko kuko nabivuze uburyo kandi n'ubudutumira ntibutwemera kuja kure kubera ko ndabigoranye muga turamaze kuja muri conference igitega aho twahuye n'ugwaruka rwinshi zewe ndamaze kuja i Makamba mu bijyanye n'umugambi wanje nabwo banjeja ingozi hamwe n'igitega n'amatuza no umugambi wanjye naho nye ibaza ko no mu minsi izazoja ahandi hatandukanye imuyinga hamwe no mu kibazo bigenze neza
Egome murakoze ikiganiro ni muri sanga reka dusabe batumirire amatega toyi Maria Frankie Joe kidungi bido kibuganizo
Mumanwa, the tango much of Misoro. Simuvi Sony Seri, Mubi Kunda Kundo, Rukumarukuma to Amabiri Kusa. Hatana Hokina Gatatu, Hatahatu Kinduru. Kumena Holdi Tanyan, Nokirin Nunakahinda, Urukundu Gitangasa, Urukundu Giangande. Utukumiza bami, utukumiza batwari, utukumiza bosi, unyikansi sika nyiga nyiga. Begu fake, begi wanyunike, mfati ndeke, ndeku kubasi vivako.
Unachanganya sisi,
mapenzi yonja yonja.
Mapenzi, unashangaza sisi,
unashangaza kweli.
Mapenzi kwenyu ni wapi,
kwenu.
Mapenzi unatoka wapi.
Murabana yamwumviriza radio ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga umutumire ni Ange Bernice Ingabire Miss Burundi ariho ikigihe turiko duca irya nino kubijanye n'urwo rwego rwa Miss Burundi Burundi icajejwe ibyashikanye ku banyagihugu Ange Bernice Ingabire mwavuze yuko muriko mukurikirana amashuri ajanye n'ivyubuvuzi mwifuza kuzoshika kuki mwifuza kuzobiki
Okay, my God, ni fuza yuko umugambi wanje na uteze imbere na dokora neza nka dosha ko misiri imbere ukagira akamaro mu gihugu hamukanya nabo fashije.
Ego me uri mu muryango uri mu bavyeyi mama papa bakorohereza gute mu bikorwa vyawe hari imbogamizi ufise mu muryango kugira ushobore gushika kubyuwa wiyemeye.
Kuba baranyemereye yuko ndanabijamo novuga ibikuru deja kuko akwemera yuko bijamo akakwemera yuko uzura za mu bikorwa bitandukanye nuko abagushigikiye niko abashaka yuko ukoreze wiyemeje
Ego me urakoze turacyakira abanywanyi bifuza kubaza Miss Burundi bibazo Fideli muratwumva Ego me muri he
Bo je ndi mu gisagara cha Bujumbura.
Eh gome mushikirize tubaze mufitiye Miss canke intererano.
Bo je ndashaka kubaza. Haro?
Eh gome turakumva.
Mbe kubera iki bono menga hatoka na cyane cyara abya Miss baba mu gisagara cha Bujumbura kuki muri intereye batadugaye.
Mhm, cyo ni kibazo cha mbere.
Ego bari kubafashika abigemo bo muri interior rwa nabo basikijwe no mugambi ko mbona cyane cyane bita bino bijumbura cyane
Ego me nta kindi kibazo ufite
Ego kabazo kanje na kumurakoze
Ego me Ange Bernice Ingabire uru munyagisagara wavuki Bujumbura ayo mahiganwa haraba ruguru bayita
I was able to get a little bit of a
ego harimo aba abasanze baserika intaja vye baba batavuye hari ariko ariho nabavuye mu gihugu hagati
ego me mu bihugu zo jamwo hari ibyo kuzo hari ibyo mwavuze yuko muzoja muri Miss United Countries iyo ni yahe izobera he bimeze gute
ego sanwa izari mu bihugu mu bitatu amaliza mu bihugu 80
Ange Bernice telefone yanyu ntiyumvikana neza sinzi ko ari ahantu muri twobasaba mukavaho muri kumbure mukaja handi tumva ubwamo gwinshi turakumva mugabo turacumva mwo ibintu bisuma ariko mugerageze
ego nagombwe ko ari ishanwa rizobera mu gihugu cya Malezi hama ni irishanwa riri ku rwego mpuzamakungu kujya tubona izindi nka Miss World, Miss Universe nayo izo bimwe bihugu 30 bitandukanye harimo igihugu cy'u Rwanda harimo igihugu cya Denmark cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'izindi bitandukanye
abantu bo kwibaza ubwo rwego rwa Miss Burundi mbega Miss Burundi abariho iki gihe ntashobora kwitoza mu yandi mahiganwa akurikira
ya Miss Burundi nyene
yego
oya ya itoza rimwe mu mwaka itoza rimwe gusa amazi gucogwa n'ukuba yuko agiye umwaka we amarika bihetse kugira abashobora guhamahirwa abandi bigeme nabo bashobore kugerageza
ego me tuki tangura ikiganiro twavuze ikijanye n'uburyo ibijanye n'uburyo yo mubikura ikintu mwiyunguruza bisaba uburyo butari buke mwavuze yuko mudodora irya no hino mbega ukuntu muronka ifashanyo murabishima cyanke ico mudashima n'igi no
vuga yuko ubu ni turaronka abantu badushigikira cyane nkuko biba bikwiye mugabo iko biraza ko twebwe igihe dutobokwa nka twe twahasigaye nshobora kwiyunguruza cyangwa mugabo umwaka ija mu isima ubundi izotanga umuduga kuzotorwa ama nkaba nibye yuko hamaze kuba akonguko kuko uzoba yatowe umwaka uza atazosha mu ngwara njenzwa naciyemo ama n'ibindi ngira biri imbere biza nibwe yuko ngira buke bazozabitahura yuko baba bakwiye gushigikira Miss Burundi kuko abari abantu baca guseruka igihugu ano baca kudandaza igihugu ishusho ry'igihugu mu makungu
ego me utowe ugira gatanu hari habagubanzirije hari icyo mwavuganye mbega bo bashikanye iki kuki u Burundi
ego nowe igira gatanu abari imbere yanje hariho abari ino babiri n'abandi babiri batari ino muga abo nashobora gushikira twaravuganye baramanura kumwene nkwe kwitwara kumwene nkwe gukora n'abandi bantu hama ico nabo baba barakoze turazi ko hariho basi baserukiye igihugu mahigana atandukanye igihugu kamenyekana hama hariho na Miss Claudia sitwa mu bihugu kayigeze gutoka nka Miss East Africa 2011 abo bose n'abagiye baratuma igihugu kimenyekana kandi igihugu kikibanza shize
ego me muravye kuva mutowe gushika ubu ishusho y'u Burundi mumaze kuyigeza kuki canke mwifuza yuko u Burundi bumera gute ico mwifuza gukora kugira u Burundi bumenyekane cyane kurusha n'igiki
icyo nifuza gukora hanini kugira u Burundi bumenyekane cyane ahanini no guhindura ishusho y'igihugu cyacu gifite mu makungu hose abantu bose abantu mega bayatinya kuza mu gihugu bw'igihugu kitarimo umutekano n'igihugu gitinyitse nshaka yuko abantu bamenya yuko ari igihugu cyiza ari igihugu kigenderwa ari igihugu kirimo umutekano abantu bazamwo bagatangara mu novuga kuja kugiserukira hanze nka kivugira neza nkabereka ibiza bigize igihugu cacu no kubasubiza kuza baraza novuga mu guteza imbere cyane igisata cy'ingenzi turizo mu gifaransa ama ikindi naco gukora kuri izo ngorane nayo ndavuga nk'iki igikorwa niyemeje ubwami wanje niyemeje no kuza gushyigikira abana bagendana ubumuga umuntu umwana agendana umuga azovuka akafite ikibanza cyiwe akabaziga duja ku ishure akavuga uko bikwiye hama agashoko nka kazi nawe agakora agafasha igihugu kimwe nuko hazobabonetse abantu bashobora gushaka gukora kugira bateze imbere igihugu kandi nabo bazokwisanga bazobabumva bafite ikibanza mu gihugu.
Egome imbere yuko twakira Irankunda ndakubaze iyo migambi yose ufise yo kugira ishusho y'igihugu neza kuja mu makungu kuvuga ku igihugu ari nyabagendwa yose ni migambi ya leta kandi yama yashize imbere ivuga cyane yuko igihugu gikwiye kugira ishusho nziza igihugu kikavugwa neza hari hari umugambi wo gukorana na leta wifuza kugira imigambi yawe inyaruke kuko bisanzwe bibizwe yuko ari nayo migambi ya leta.
Ego nkuko twabivuze twarasabye umubonano umugabo yego arawuduha hamagarugana tukamusaba yuko twakorana mu bikorwa biba byerekeye ugwaruka mu bikorwa biba byerekeye guteza iyo migambi muvuze yuko na leta ibifitemo uruhara imbere hama turizera yuko tuzasiko turakorana cyane kuko ni igihe haba ihuriro ry'ugwaruka tuba twakoranye twari mu bashyikiriza ikigo nubwo ariko yari intango turizeye ko hazaza ibindi byinshi mbere.
Ego me turafise Irankunda kuri telefone. Irankunda muratwumva?
Ego me kuri turumva cyane.
Ego me arabumva tubasabe mu mubaze.
Ego ama kuri tumadimisi zikurikirana dosi zikaseza imama kijano ku rubuga ariko ntitoronka kanya gutumire ariko najya turaze turaze ubukwire eske ego kuba umuntu ni kuri mikino cyiza kandi kibeka ku Barundi n'u Burundi none umuminsi umuntu ashobora kuba yaratowe kandi afite imigambi cyangwa se afite nka kazoza ku Burundi aho kwerekana ishusho y'u Burundi akayigeza kure nicyo kintu nyamukuru ashobora kuvuga ati njyewe kandi wowe uravuga ngo ndapreva kuzokora iki ahubwo avuga ati njye namaze gukora ikintu runaka yahangiwe n'iki wowe wayifuza ko tubona n'iki kuko tumaze kubona abarundi uko tumeze tumaze gutera imbere twavuga ati tugiye ariko tumaze gutera imbere bisaba ko tubikoze yari yagaze nk'umuminisitiri avuga ati namuze na ese poroje yizi bifate uwo gufashanya hagati y'ugwaruka uno munsi ari ishomeri wenda miliyoni hano mu Burundi niba ariko akora ibyo kugira ngo basibyihuze batuma bakiyamishyira hamwe n'ugwaruka basi bashobora kuba ibyo bibafasha mino minsi y'ubushomeri baba barimo banatanga ariko babarindira ibyaha babyokora n'ikindi kintu ariko barakora ikindi kintu rero nagira na mutera intege no kuri ni byiza navuga ati kuraje kandi agire ko azabakozi hari ibintu byinshi nkunda kuroboserva ibihangara mu gisagara cya Bujumbura kubigeme basanga nyene bambara nyene bigenda kandi nakasa bidashemeye baraza byageze kuko batanga n'inyigisho no kuri zedusa kwa bashiki bacu kugira ngo byihuze twayeko refutine tradisionel twayeko ariko nkuko bigaruka bishaje bivuze ko ari kubundi meze neza murakoze.
Egome Ange Bernice Ingabire mwishure Irankunda
ndabagore gato musubiye mu kibazo cyose sinacho bite neza.
Egome hari ikibazo ca mbere yabajije ati ikintu umuntu kiboneka umaze gushika ko ibujumbura nk'akarori ibujumbura igitega wagiye ikintu uvuga uti genda ngaha anye ngiki cyo misi Burundi nakoze ni kindi kibazo yabajije ati imigambi yo gufasha urwaruka mufise ni yahe ya bateye n'intege arabasaba kandi no gufasha kugira imico y'ikirundi igarukirwe kugira yagombye kuvuga ku nyambaro z'abana babigeme ndetse n'abana bakiri batusanga bari batitura imico y'ikirundi.
Ego ikintu je no bamvuga ko no bamaze gukora kiboneka no vuga ati uwo munsi no bandacishimiye icambere coco no banaragize uruhara kugirangira izina rya Miss Ruhundi rigaruke kuko ubunye abantu bose bazi ko hariho umumiss yagerageje gukora bo barabimbwiye asubwa ngo ndishima muga novuga ati naragerageje gukora kugira abantu basubire kubona akamaro k'umumiss kandi novuga ati yuko byaba byateye intege ugwaruka ruri inyuma kugira nabo bagerageze amahirwe yabo barakubona bakagufatira k'akarorero bakavuga ati nimba uyu yarabikoze twatumunzi mu kibano natwe turashobora kubikora hama ikindi nacyo navuge ko nabana ko kiboneka kuri ryangwara y'ubugaru kuko niyo nakoreye ko cyane gose umwaka hari abana baba baravuwe kuko ko bavyumvise cyuko turabivuga aha cyane hari hari nabashinzi ntahe mu mise tubira twako duhimbaza journée internationale yahariwe ubugaru bavuga umunsi munza makungu hari ubugaru hama baraza shimi ntawe bavuga ati hari byinshi twumvise ariko bivuga mu gihe mwaca ku maradio muko mubivuga nka Miss Burundi no bwa ati nagikoze iyo bari nagikoze mu mugambi na nimeje yo guhimiriza cyane hama abantu barabimenya hama ubu na uko babimenye nyene tukaba turi kudoda tubereka ivyavuyemo dusaba yuko nabo boronka aka boronka amahera abavyeyi kuza bariyunguruza uko haba hari ku nzu zitatu bagaruka kwivuza kubera abantu baba bamaze kubimenya biroroshe cyane yuko baza kubishigikira kuko baba babona yuko ari ikintu ciza hama ikindi naco novuga ni mu bikorwa vyo gushigikira urwaruka ubu dufise cyane ibikorwa byo ubu turatwe mu gihugu cyacu hari ubushomeri bwinshi kandi yuko twese tutazonka akazi ka leta ni ikintu rero two takora cyo gukoresha impano zacu impano twabo n'imana nimba ucapa ubikoreshe kugira ushobore kuronka akazi ushobore no kugahana abandi nimba uzi guteka nimba uzi hari n'abantu bagira make up novuga bijya byo gukora abandi bantu ugasanga barabikoze kandi babikoze nk'akazi kubera ko babifashe nkama nk'ibintu bakunda hama bakabikora babishyizemo
nobwira n'umwete
bakabikora umwete hama ugasanga n'ibintu bivuyemo akazi kiwe kandi ashobora guhana n'abandi ego mu gifaransa novita cyuko tujya promotion de talent gukura mu izo mpano imana yaduhaye gushobora kubeshwaho nazo
zikababeshaho hari nu yavuze n'ibijyanye n'imico y'ikirundi usanga yaratitutse cyane cyane urwaruka mufise urunganywe rumwe akarori nka mu bisagara i Bujumbura bya Gitega usanga abategetsi bamwe bariko barirukani nabigeme cyane cyane kubijyanye n'inyambaro hari ico muri kumara gukora kuri ico kibazo
ego mu mpandoro n'umukuru w'igihugu yaduhaye yari yabivuze yuko agiye kugira itegeko rizotuma bazafata wese ati kwidatambara nk'umurundikazi hama twebwe aho tugerageza kuja turagerageza guhimiriza urwaruka tuba turi kumwe kubabwira yuko mu muco no mu karanga kacu umwigeme umurundikazi mwiza ari urubega yikwije dukwiye kubona ahubwo yuko ako karanga kacu dukwiye kuja kukagendera kuko arivyo bituma arivyo bitugize abarundikazi yego hama nizeye ko bizotanga
ego reka twakire sinzi umunsi muratwumva ego me ufise amasegonda make cyane tugusaba unyarutse
ndashaka kubaza iyo Bernice ko muzenye nigeze mu mwanya arahije kuvuga yuko bamwe bashobora gukoresha amatara yabo n'ibiki nko mu bintu byo kwiteza imbere none nka wewe yagize amahigwe itara ziba akazerekana kandi zikagira icyo zimufashikanyeko nk'abantu badafise izo zindi tara zo gushobora nko kugira creativity nk'ikintu yoba amaze kugira deinvestissement gishobora gufasha nk'abandi kabaha akazi ko bari nk'ikiye kubera igeze kwibanda kenshi gufasha abantu b'ibimuga gucyo n'ukuntu bama bagendera abantu
Egome urakoze yakumvise Ange Bernice Ingabire ibintu uri kurafasha kugira imigambi kwerekana imigambi kugira abandi biteze imbere niya
ego
mu mwanya muto cyane
twakoze ego hari kwa kimwe twakoze uherutse cyitwa Artalent tatu ufata gufasha abanyeshuri abantu bose afise ingabire yo gucapa canke yo gushushanya bashobore kumenyekanisha ibikorwa bakora hama idwejeje kuyikora hari benshi bamenye ivyo bakora hari benshi bagiye baronka abantu benshi babwira ngo batapire ugasanga babironsemo uburyo bashobora kwiyungunganya barasoma rabus hama hari na konkuru yaciye ibamo iyo minsi nyine batanu muri bo baratorwa konkuru n'atanasinari yemwe ibihugu byinshi gose hama batanu b'abarundi baratorwa urumva iyo ni intambwe dushima cyane ubu kandi n'ubu hariyo irushanwa rikorera barya East African Films ko muri ibyo gushushanya amalogo ya East African amashusho ya East Africa na bariko baraparticipa mu twiza ko n'abantu bazotorwa
urakoze Ange Bernice Ingabire Miss Burundi 2016 2017 murakoze ku mwanya mwaduhaye
Ego murakoze cyane namuko namwe amarakanya ko kuyaga n'abanywanyi banyu hamwe no gushikiriza imigambi yanje.
Ego me ni naha turangirije ikiganiro muri sanga cyo kuri uyu munsi wa gatanu. Banywanyi b'ijwi rya Amerika, ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe na Innocent Kimenyi.